mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo imbohe bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 17 ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 963 i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngaho ugira kandi mu izina ry'Umwami Yesu no kumva ibikorwa bihambaye kandi by'inkomezi waranguye imbere, rero ubu turi n'igishika kuko ibyo bikutse ukwizera kwacu kandi biradusiga kugira ngo twizere yuko ibyasabye muri iri joro bijya kuboneka. Urazi umwe wese muri ibyo basabye byose kandi turabasengera cyane cyane Mwami abo bari hafi cyane y'urupfu. Uzana amahoro mu bugingo bwabo namba atarahashika, uzana gukira kw'imibiri yabo ubikore Mwami. Hetsagira ugukoranira hamwe kwacu, turasabye Mwami muri iki gikorane cy'uyu wa gatatu mu ijoro yuko mu gihe dukoranye tuzi yuko babiri canke barenga bakoraniye hamwe uzomuri kumwe nawe, kandi turagusabye Mwami ngo uduhe ijambo ryawe muri iri joro, uvugane na twe Mwami kandi ushushe imitima yacu ku buryo budasanzwe kugira ngo tumenye ukuntu twitwara kubw'igihe gihambaye kiri imbere yacu, mu gihe twizeye yuko turiko turegereza uza k'Umwami. Turagushimiye ku bantu bo batanguye kubona yuko ukwizera gufise igiciro kuri bo kandi bamenye icyo kwizera gusigura, kandi tuzi tunagushima kubikorane bikiri imbere. Twizera yuko ugiye gukora ikintu kinaka Mwami, turindiranye igishika nko mu minsi ya kera twizeye igihe cyegereje, aho ugiye kugurura amadirisha yo mu ijuru maze ugasuka amasezerano Imana yasezeranye muri iyi minsi ya nyuma. Ubu turagusabye Mwami kuba hamwe na bose mu bihugu byose mu gihe uno munsi twumvise benshi cyane ahantu hose bafise ibyo bakenye, wishyure imitwaro yacu Mwami, kandi turasenze kugira ngo tubone ikiganza gihambaye cy'Imana kigendagenda hose mu isi mu bantu biteze icyo kintu gihambaye. Uduharire ibyaha byacu, duhanishe mpemu wawe Mwami n'ijambo ryawe, kugira ngo dushobore kugira inyifato nziza, kuba abasabyi bagamburuka, abasabyi bagamburuka mu bugombe bw'Imana. Udushoboze kwibuka no kugerageza kwiyumvira mu mitima yacu icyo abakristo ba mbere bakoze. Twoba duhuye n'abantu nyabaki mu gihe twohura n'abantu bahuye nawe imbona nkubone, Yesu, ukuntu mu maso habo hategerezwa kuba hakaka kubwo kwizera n'umunezero, Yesu, ukuntu ubuzima bwabo butegerezwa kuba bwari ijambo rizima ry'Imana. Ibyete byanditswe bisomwa n'abantu bose, kurya nyene bagendera mu bantu no hagati yabo, Mana bikora uko rindi rimwe. Ese ubuzima bwacu bwoganzwa cyane nawe ku buryo mpemu yera zoza kuba ubwiwe muri twebwe kandi avugire muri twebwe, Mwambese twokwibuka mu byiyumviro byacu mu gihe tugendera mu ibarabara kandi dukakorana koko n'isiko tutari dukwiye kuba nk'abizi, turugiriranira kugira ngo tubareke bafate ikibanza Mwami mu kibanza bafitaniye uburenganzira hano ku isi. Tuzokwicara mu bibanza by'inyuma tuzi yuko turi abatumwe bavuye mu yindi si, turafise ubwami buriko buraza mu nkomezi Mwami, kandi Umwami wacu hambaye azotsa vuba kandi aganze ubwami bwose buri mu itongo ryiwe, kandi azotegeka yongera aganze. Turi kumwe nawe hano ku isi imyaka igihumbi, hanyuma tube hamwe nawe ibihe byose hamwe n'ibi mu byiyumviro Mwami, ubu turindiranye igishika inyishu ku masengesho yacu, turaba kukwatura kwacu namba hari ikintu twakoze, ikintu twavuze cyane, ikintu twiyumviriye cyari kinyuranye n'ubugombe buhambaye bwawe. Ureka amaraso ya Yesu Kristo atwoze, uturongore Mwami nk'uko uriya mushiki wacu yavutse muri iri joro kubimwerekeye we n'umugabo wiwe mu nzira baja ishikako, ubarongorere imbere mwami imana ahantu ushobora kubakoresha ku buryo botegerejwe kuba ibi muri byo muco kubandi bariko barakaka mu mwiza batazi umwami wacu Yesu turaguhereje ubu iki gikorane no kumviriza ijambo ryawe ryo gukosora ku buryo twotegerejwe kumenya uko twitegura ku bw'iki gihe gihambaye ni mu izina rya Yesu tubisabye amina umwama guheza agira urakoze mwene data sinari niteze ibi na gatoya jewe ndi ngaha muhira numvise yuko mu gihe ntoba by'ukuri ntegerezwa kuja ahantu hanaka byihuta no kwiyumvise cyane nabi jewe ngumye muhira ntaje mu gikorane cy'amasengesho kandi ni nkaho naje giturumbuka n'ibyari byitezwe kuri jewe mbere no ku muryango wanje nari njiye gusa hanyuma nca nsubira kugenda ubwo nyene rero navuze nti ndamanutse mu gikorane cy'amasengesho kandi umugore wiwe ntiyaronse n'umwanya wo kwitegura ngo aze rero ntiyamenye yuko nariko ndaza rero ndanezerewe kumva intahe ya mushiki wacu hariya mwene data ku byerekeye uriya muco hariya muri California y'umanuko cyangwa Carolina y'umuraruka ahantu hanaka Greenville siho pinese yo mu bumanukego mwene data livaire yari ngaha nyene uno munsi namubatirije uno munsi mu gikorane cy'umubatirizo uno munsi mwene data livaire murazo umwe mu bakozi b'Imana hariya mwene data Parker Thomas hariho indibuka igihe aho mushiki wacu yara atwikiriwe n'igitutu cabaye icemezo mushiki wacu cico nke muyera rimwe na rimwe aratureka tukabandanya kandi agapima kwizera kwacu kugira ngo arabico kandi agapima kwizera kw'abandi iyo uri kuraraba neza na neza ikintu kinaka kandi ukabona ikintu kinaka kandi ukakivuga abandi bararaba amaze ntibakibone bakavuga yuko atakiriho murabona ariko kiri hariya rero nta n'umwe yoshoboye kubona uwo muco wari hejuru ya Paulo ariko wari hariya nta n'umwe yabona iriya numa yamanutse iva mu ijuru muri uriya muco muri iriya shusho kandi uhagarara hejuru ya Yesu kiretse Yohana ubwiwe ariko wari hariya neza na neza murabona kandi rero ubwo munyuma igihe nariko ndabwira abantu ku byerekeye uyo muco usa n'inkingi y'umuriro nta n'umwe yashaka kuvyemera ariko ubicisho ry'icuma gifotora carawumenye kandi mwe mumbi irije ni nk'ubuzima bwacu turi ibitutu kandi turi namba turi umuco turi namba ubuzima bwacu bukorana n'uwo muco w'uwo munsi tugendera mu muco ni nyene nkaho woraba hanze maze ukavuga uti ndabona izuba ku murango ubona igitutu cy'izuba n'ukwakigwa n'umuco w'izuba si izuba ubwaryo ariko byemeza yuko hari izuba byemeza yuko hari izuba kandi ubiyo mbona nk'uko mwicaye hariya mukoresha ko kwihakayaga muvuga ibyo bisigura yuko muriko ariko n'igitutu gusa cy'ubuzima kuko ikintu cyose gitegerezwa kuba gifise umwiza muri cyo kugira kiza n'igitutu murabona kuko igitutu gitegerezwa kugira umwijima mwinshi cyane n'umuco mwinshi cyane kugira ngo habe igitutu ntibishobora kuba byose hamwe umwijima kandi ntibishobora kuba byose hamwe umuco iyo hije haba umwiza w'ukuri iyo hari umuco nta gitutu kihaba nta kintu cyo kuzana igitutu ariko iyo bisukira ninge umwiza n'umuco ibyo bikora igitutu rero by'ukuri turi bitutu by'umuco ubu turi ko turagaragaza ubutima buva ahantu hanaka namba uri kurabikora kandi uri umukristo iki kikabari igitutu byemeza yuko hariho ubuzima aho udashobora gupfa kuko ubuzima bufise urupfu muri bwo murabona ariko ni igitutu kuko uriho ikiremwa kigendagenda n'ubushobozi bwo kubona kwiyumvira kugenda no kuvuga na za ngingo zitanu z'umubiri ariko naho biri uko muraziba bariko barapfa kandi bariho hariho ingorane nyinshi murazi bishobora gusa kuba n'ukugaragara murabona yuko hariho ubuzima n'urupfu bisukiranye umubiri utegerezwa gupfa ariko uriko uragaragaza mu buzima bwawe bupfa umuco wo mu ijuru rero uriko uragaragaza ubugingo budashira Imana rero iyo upfuye nta kindi ushobora gukora atari kuja kuri uwo muco kuko niwo wagaragaje namba uri mu mwiza w'isi ugaragaza ibyo kandi nta kindi ushobora gukora atari kuja muri uwo mwiza murabona rero turi mwigaragazwa rero turabona yuko nkuko tuzi neza ko mwemu yera agaragaza umuco n'ubuzima niko n'urupfu rugaragaza umwiza kandi ngaha niho byo mpibiri ejo mu mpera y'inyinga nkumbure kuwinyinga tuzokwagura irya foto ntoya tuyigire nini yamaze ishobore gushirwa ku kibaho cy'ibimenyeshwa aho ifoto yanyu imanitse hariya ku kibaho cy'ibimenyeshwa sinzi namba mwarabibonye cyane mutabibonye kandi rero kandi nko mwiyingiheze muri muri Jamaica ho nariko ndakora igikorwa cy'umumisionari turungi kama bande mwisi yose kandi ibimatanisha igishashara ntibyaragiye gushika kure cyane inyuma y'igihugu cya Jamaica hariya mu gihugu hagati n'ahantu abakiri mu bya kera cyane hariya mu gihugu hagati nyuma ya Blue Mountain kandi bakavukire rimwe na rimwe barafise iradiyo ivuga bande twabahaye utegerezwa kuku ngicuma cyo kuvuza indirimbo cya kera bita gramophone vectrora bazungurusha n'intoki hanyuma ukayireka ikavuga gagutyo gutyo rero ku mwanya umuntu yategerezwa kuyizungurutsa uyu mugwi wari ufise ibateri ngoyi ibateri y'inguvu z'ama forta kanda tu canke indwi ikindi kintu kivuza iradiyo y'amabande kandi ba bari bicaye hamwe bose nk'uko bimeze nk'aha muri iri joro bumviriza ibyo bimatanisha igishashara nibaza yuko byari ibyo rero mu gihe nariko ndavuga barabonye yuko iyi nkingi y'umuriro nyene yinjiye mu cumbi tumbereye ahantu hari iyo radio maze ihagarara hejuru rayayo rero haragiye maze barondera icuma cyo gufotora kandi barayifotora rero niya yindi nyene iri hariya ihagaze hejuru y'iradio ubu tugiye kuyagura ku buryo dushobora kuyishira ku kibaho cy'ibimenyeshwa hariya mushobore kuyibona turashima cyane ubuntu bw'Imana bwinjiyemo twinjiyemo nyonga hiwe muri iki gihe rero turakenguruka ku bintu byinshi rero niyumvira yuko njya kuraba ngaha maze nkabona namba nshobora kuronka bimwe bimwe ibyo nanditse bimwe bimwe cyangwa bimwe bindi navuze ko cyangwa kuturonkera ibintu bimwe naronse igisomwa kimwe cyanditse ibyo ari byo byose hano mu gitabo namba nshoboye kuronka kimwe nkumbure umwami araja kumpa ikintu kinaka mvuga ko ku kintu kinaka mu gihe dusenga ubu hariho icyo twize tetse kumuse yinga nari namwe mvuga mu butumwa kandi ku wiyinga narabagumije ngaho umwanya mure mure kuri kuko ntakira bari nabo bantu maze mubandanye rero ku munsi wiyinga n'igikorane cyo gukira ingwara aha barwaye bazosengerwa rero giye iruhande y'abarwaye kandi hategerezwa kuba impamvu kanaka ituma abarwaye igihe tubasengera hanyuma ntibakire kandi ndashaka umwami abishatse kubutumwa bugufiya gusa kuyinga mu gitondo nabwo rero ngiye kugira igikorane cyo gusengera abarwaye kandi nsengera abantu bose kandi biri poro canke bamwe muri bo bazoba bari ngaha kubiyinga mu gitondo nk'isaha zibiri igishengero ritangurira kugira ngo bahe abantu amakarata mu gihe bageze mu kurungi canke igihe cyo se binjiye kandi ubu rero ndashaka kugerageza nizera yuko umwami mu buryo bumwe yantahuje buhoro buhoro impamvu zituma hari abantu bamwe bamwe batakira nibaza yuko ari ugutahura guke kandi ndizera nkumbure ko tuzobivuga ko kuyinga mu gitondo umwami abishatse rero igikorane cyo ku wa gatatu mu ijoro ni igikorane gitoya aho tuba hamwe maze tugasenga nk'uko twabikoze kandi dufataniriza hamwe rimwe na rimwe ndizera uko ikintu kimwe mu bintu bihambaye nabonye muri iki gihe ni ukutaba imvuga kuri ku byo twizeye murabona murabona iyaba Imana mu gihe cya John Wesley yoba yarakoze ibyo yakoze muri iki gihe byari kuba byakoze iki mu gihe cya Martin Luther cyane uwundi wari we wese mu gihe tumubona ariko arakora byose byemezwa biciye mu ishengero muri mpemu no mu bumenyi n'igikorwa cyose uruvange rwabyo rutegerezwa kuboneka rero ijambo ry'Imana ngaha rirabitangaza kandi rirabivuga imbere y'uko bishika kandi rero ikora ivugishwa kandi yerekana icyo kintu nyene yari yaravuze kizoshika rwose neza na neza icyo yari yaravuze kandi naho biri uko tugoma twicaye tumeze nk'ibinebwe mu gihe twibaza tuti yemwe ndibaza namba ibyo biba bindaba ndibaza mbega ibyo biraba kuraba nyene ishengeraho ripari kagera cange cange ndibaza mbega ibindi muri byo byukuri niyumvira yuko kubiyinga mu gitondo nzogerageza kuvuga kuri bimwe muri byo ngenderwa ko ibyo twa byoshobora kuduha umuco buhoro buhoro rero muri rijoro nabonye ikintu kinaka natoye ngahanye n'imbere yuko nza niyumviriye ntimbega ni mwene data nevire mu gihe noje hariya byoshika kavuga ati haguruka amazi uvuge hanyuma kicara gusa murabona niyumviriye ntibyo bavyiza nanditse ibice bimwe bimwe byivyanditswe kuko ndaziwe ni mwene data w'igikundiro nkuko turamukunda imbere yuko dusengera ijambo ndashaka kwerekana mwene data umwe sinshobora no kuvuga izina ry'uyu mwanya babiri muri bo bari ngaha bagenzi banje ba n'abakozi b'Imana n'abavuga butumwa mu gikorwa icivuga butumwa baja hanze barumvise ubu butumwa ku mabande kandi bava mu madini y'amashengero atandukanye abagabo babiri bakiri bato kandi uriya musore umwe muri bo bibiliya byamutumye abikunda cyane ku buryo yafashe indega za Tucson ubukuba nyene amaze kurangiza igikorane nibaza yuko nariko ndafungura ivyo mu gitondo n'abagabo baba kwiza tunga rero uwo musore umusore mwiza yaraje kandi ni nabo ikansase baje gushika ngaha kugira ngo mpeza agire ubugeni bwabo ibyo ndabikunda kwiyumvira yuko abantu bizera amasengesho yawe bikwiye kwizera yuko Imana yokumva kandi ikishura abantu bakiri bato batanguye ubuzima nk'uku rero bamaze gushika ngaha ngo mpeza agire ubugeni bwabo ejo twasanze itegeko rya leta ya Indiana ribasaba kuguma ngaha iminsi itatu muri iyi leta imbere yuko bashobora gushingirwa naho bari bafise ibipimo by'amaratoso rero ntibashobora gushingirwa imbere yo kuwa gatanu mu gitondo rero ndaja gusaba mwene data ngaha kumpera namba aja guhaguruka gusa maze atubwira uwo ari we n'umukokenyezi umukunzi wiwe mutoye hariya hanyuma mwene data akurikire murakoze cyane turipfuza tankeka aba baserukizi bakiri bato mu gikorwa cy'umwami Yesu imiheza giro y'Imana ibahe umuvuduko mu nzira rero mu gihe nariko ndibaza ndindiriye ukuza k'umwami no kubona abagabo bakiri bato n'abagore bakiri bato bafise intumbero yo mu mutima yo gukorera Kristo ibyo biranshishimura murabona kubabona bahaguruka nk'uko Imana iguheza agire cyane mwene data mushiki wacu rero muze tuzingurure gatoya igitabo ntarigera mvuga imbere mu buzima bwanje kandi ni igice kimwe gusa igitabo cya Filemoni kandi ni ndumunya iriranga gatoya gusa kandi ndafise akuma inyuma y'amenyo yanje yo hasi kugira ngo kagumye ay'imbere ndanda rimwe na rimwe simvuga neza ayo mazina kandi nzi uko avugwa kandi rimwe na rimwe sinshobora kuyavuga neza kubera ntize rero umuntu umwe yavuze hari inyuma Filemoni iryo nibaza yuko by'ukuri ari uko barivuga rero igice cya mbere ndashaka gufata ijambo rimwe canke abiri muri icyo gice Paulo imbo Herr Jesu Christo. Akandi byo ni byo nshaka gukoresha muri iri joro nk'icigwa umwami abishatse ni imbohe. Rero woshobora bikugoye kwiyumvira Pawulo yibona ubwiwe nk'imbohe umuntu yavutse yidegembya yuzuye mpemu yera ariko naho biruko yiyitubwiwe imbohe. Kandi rero turabona yuko iyo ariko arabwira b'Ikorinto Pawulo intumwa ya Yesu Kristo ikindi gihe Pawulo umugurano wa Yesu Kristo biciye mu bugombe bw'Imana igihe ariko aravugana na Timoteo n'abantu batandukanye rero ngaho igihe ariko arandikira Filemoni yavuze ati Pawulo imbohe ya Yesu Kristo Pawulo intumwa nipfuza kwigisha ijoro rimwe kuri ibyo Pawulo umugurano kwigisha kuri ibyo hanyuma rero Pawulo imbohe ariko muri iri joro kubera byo dutwara amasaha kugira ngo dusuzume neza kuri kimwe muri ibi byigwa nifuza gufata muri iri joro Paulo imbohe no gufata icigwa imbohe ubu muze twunamika imitwe yacu akanya gatoyi gusa Mwami Yesu umuntu wari we wese afise inkometi z'umubiri arashobora kuzingurura impapuro z'iyi Bibiliya, ariko mwe muyera wenyine niwe ashobora kuyizingurura mu muco w'icyo isigura. Turamusaba ngo aze ubu kandi adufashe gutahura impamvu byavuzwe gutya uyu muvugishwa hambaye w'inkomezi Pawulo kandi yamara yigita imbore. Ese mwe muyera yo duhishurira ibi mu gihe tumwiteze mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Ubu ndashobora kwibaza Pawulo igihe yandikira ikete Filemoni ukuntu yari yicaye mu ibohero hepfo hariya mu kwihisho ry'iki gisagara, imbohe kandi yashobora kumenya neza mu gihagararo ciwe icyo iryo jambo rivuga. Yari akikujwe n'uruzitiro rw'ibyuma, yoshoboye kuba uwidegembya gusa hagize umuntu kanaka yomureka akidegembya, kandi yari azi icyo ari cyo kuba imbohe. Kandi rero ubugira kandi ndize yuko iyo ntumwa yashaka kuvuga gusa gatoyi ntiyaryanditse gutyo bijanye n'uko yari ameze nk'imbohe, umubiri wiwe wicaye hariya muri rirya bohero. Ariko ndize yuko yari ariko aravuga ku gihagararo ciwe impemu yiwe ubugombe bwiwe byari imbohe ya Yesu Kristo. Rero twese twavutse dufise uguhitamwo ko gufata ingingo twifuza, Imana yakoze ibyo nyene kuko itegerezwa gushira umuntu wese ku rugero rumwe, cyane yashize umuntu mubi ku yashize umuntu wa mbere ku rugero rubi igihe yamuha uguhitamwo. Murabona muri iri joro turi neza na neza nka Adamu na Eva, nta budasa buriho. Icyiza n'ikibi biri imbere y'umwe wese muri twebwe, ubuzima n'urupfu dushobora kugira ihitamwo ni ryanyu kubikora. Murabona uko niko Adamu na Eva bakoze, hanyuma murabona maze bagize ihitamwo ribi. Kandi rero biciye muri ibyo bashyize ubwoko bwose bw'abantu munsi y'urupfu, igihano cy'urupfu. Kandi rero Imana yaraje mu ishusho y'umuntu maze ifata urwo rupfu, hanyuma iriha igihano cy'urupfu abantu bashaka kuba abidegembya boshoboye kwidegembya. Rero namba atadufashe mu buryo bumwe nk'ubwo yabikoreye Adamu na Eva, ikadutambukisha gusa ikintu kinaka maze ikavuga iti nzobakiza mubishaka canke mutabishaka. Rero yashyize Adamu na Eva ku itanguriro kiritari ryo. Murabona ari kumwe wese muri twebwe ategerezwa guhitamo uno munsi hagati y'urupfu n'ubugingo. Turashobora kubikora nk'uko nari mpejeje kubivuga, namba umuco wawe uzogaragaza, ubuzima bwawe buzogaragaza neza na neza uruhande urimo. Sindaba uruhande uvuga kurimo, ibyo ukora iminsi yose byerekana icyo uri cyo. Mwarumvise abakera bavuga ngo ubuzima bwawe buravuga rwose ku buryo ntoshobora kumva igishinga nawe cyawe. Murabona ibikorwa byawe biravuga rwose, namwe nizera ibyo kuvuza induru no gusimba, ariko namwe mvuga nti ntusimbe hejuru kurusha ubuzima bwawe kuko isi izoraba ibyo. Murabona mutegerezwa kuduga gushikaho ubuzima bwanyu bushika nk'uko, kuko hariho umuntu abaraba. Kandi rero iyo abantu ntiba batsoza mu ishengero baba benshi muri bo bataza n'abantu bavugisha ukuri, babonye ukononekara kwinshi cyane mu ishengero gushikaho, badashaka kugira ikintu na kimwe bahuriye ko naryo. Kandi kenshi tuvugishije ukuri ushobora kubacira urubanza bigoranye. Murabona kubera ukuntu abantu bigenza biyita ngo n'abakristo, bo niryo buye ritsitasa rinini rya mbere ribaho ku isi. Umugabo n'umugore bavuga ko ari abakristo maze bakabaho mu buryo butandukanye n'ibyo bavuga, nibyo neza na neza. Rero kubijanye n'ugutangara kuzoba ku munsi w'urubanza, rero umunyabyaha udandaza inzoga mu buryo butemewe, ubukina kamari, umusambanyi, wewe ntazotangara kumva urubanza rwiwe rusomwe, kuja mu muriro w'ibihe bidashira ntazotangara. Ariko ujya muntu agerageza kuyerekana inyuma y'ubwoko bunaka bw'idini, niwe muntu azotangara ku munsi w'urubanza. Murabona kubona uwavuga ko ari umukristo maze akabaho mu bundi buryo byobaye byiza kuri we kuba atigeze yatura ikintu na kimwe atatanguye hako atangura maze akabaho ubuzima butandukanye kuko we ni ryo buye rya mbere rinini ritsitaza dufise ni kubw'uwo muntu yatura avuga yuko wewe ari umukristo kandi akabaho mu buryo butandukanye igihe cyose ntimusuzu mu buzima bwanyu bijanye ninge n'ubushobozi mufise bwo gukora ibitangaza bungana kandi ntitwisuzume bijanye n'ingene ubumenyi bw'ijambo mufise bungana ariko igihe cyose mwisuzume mubisubize musubize amatseho inyuma maze muharure ubwoko bw'ibyamwe ubuzima mubayemwo ubu buzana murabona nk'uko nigishije haraciye igihe gito mu gikorane cy'abadandazi Phoenix Arizona bijanye no kwerekana Yesu kwerekana ubuzima bwa Kristo navuze ko navukiye ngaha muri Kentucky ahantu hari nyuma yiterambere cyane na cyane cyane kera nkiri umwana kandi uwo muhungu kanaka ntiyigeze agira inzu nk'izo dufise ngaha aho twari dufise abapfasoni beza benshi rwose bategerezwa kuraba mu byirore biri ahantu hose mu nzu kugira ngo bagumize gusimishatsi yabo hamwe n'ibindi ariko yari afise akirore kamwe gatoyi agapande gatoyi gusa kamanitse ku giti hanze ahantu hari intebe yo kwiyogereza ko aho nyina nase biyogereza bakongera bagasokoza imishatsi yabo n'ibindi bakoresheje ako gapande k'ikirore gashaje kamanitse ku giti by'ukuri ubwo nibwo bwoko bw'inzu twari dufise umuntu wese ashaka kuraba ikirore twebwe abana twategerezwa kurondera isanduku maze tugahagarara ku meza yo kogera ko maze tukaraba muri icyo gice ikirore nakuye jewe ubwanje mwiyarara aho ni hari hariya muri Kentucky aho ni ngaha muri Indiana ngaha kuri Utica Park rero ako kana ntikari bwigere kibona neza na neza nkuko rero kaje mu gisagara kuramutsa inakuru nuko kuri kariko karatembera mu cumba uwo inakuru yari afise inzu yari ifise ikirore gikwiye ku muryango nuko rero ako gahungu gatoyi karirukanga mu cumba kabona aka gahungu kirukanga nako kubw'ibyo kiyumvira ko hagarara iminota mike yimaze kakaraba ico ako gahungu gatoya gaca gakora maze kagahagaze ako gahungu karahagarara gahindukije umutwe ako gahungu gahindukije umutwe wako kari yagaje mu mutwe ako gahungu gatoya kari yagaje mu mutwe amaherezo karegera kugira ngo gatohoze nuko karahindukira nyina yariko arakaraba na inabukuru batangaye kavuga kati ewe mawe ni jewe nuko navuze nti twebwe natwe twerekana ikintu kinaka murabona ubugingo bwacu buragaragara kandi ubu iyaba twabaho mu minsi ya Noa twofashe uruhande rwande twari gufata uruhe ruhande muri iki kirya gihe gihambaye Noa yabayemwo twari gufata uruhe ruhande mu minsi ya Mose uruhe ruhande mu minsi ya Eliya umuvugishwa igihisi yose yari yatwawe mubi ibintu by'uruvangatirane ibintu bigeze kweho nka Yezebeli agezweho kandi yari yajanye abakozi b'umwami bose muri iyo nzira y'ibyinsi kandi ishengero n'abaherezi bose baramwunamira wari kuba wafashe uruhande rwo gukundwa n'abantu canke wari kuba wahagararanye na Eliya rero mu minsi y'umwami Yesu igihe two kwiyumviriye kuri uwo muntu atakundwa n'abantu atigishijwe n'isi nta shuri yashobora no gutora yizemo kandi nta buzima bwo mwise seminare kandi yakuranye izina ryo kuvuka rikivyagwa hanyuma rero araza avuga ubutumwa bunyuranye n'ubwo bari barigishijwe rwose kandi yacira ku iteka abakozi b'Imana n'amadini yabo n'ibindi kandi amadini yari yatangaje ati namba hari umuntu n'umwe yagiye no kumviriza uwo muntu yitwa ko ari umuvugishwa yo kwirukanwe mu isinagogi ico kikaba cyari icaha cyotumye umuntu yicwa bategerezwa kubyishura uburyo bwonyine boshobora gusenga kwari ugusengera umunsi y'amaraso y'umwagazi w'intama bategerezwa kuza kuri ico kimazikani kandi rero bari baciwe kandi byari ibintu bihambaye rero uwo muntu ibyo ntiyabyitaho na gatoyi kandi yamarawe yarajanye neza na neza n'ibyanditswe ariko atari mu buryo bwo babo bari bazi wari kuba wafashe uruhe ruhande murabona rero ntimu ubuzima ubaye hubu bugaragaza ubu gusa ibyo wari kuba wakoze icyo gihe kuba uracafashwe n'iyo nke munyene murabona namba ufata urwo ruhande ubu hamwe nabo wari kuba wabikoze icyo gihe kuko iyo nke munyene iri muri wewe ubu niyo yari mu bantu icyo gihe murabona umurwandizi ntiyigera akuraho impemu yiwe ava gusa mu muntu umwe yinjira mu wundi imana ntiyigera ikuraho impemu yayo nayo iva muri uyu imwe ija mu wundi murabona kubw'ibyo nke munyene yari kuri Eliya yaje kuri Elisa imwe nyene yaje kuri Yohana umubatizi n'abandi nke muyera yari kuri Kristo yaje kubigishwa ahantu hose kandi aracyari ku bantu murabona imana ntiyigera ikuraho impemu mpemu wayo kubw'ibyo rero turarekuwe ngo duhitemwo kandi jewe sinshobora kubona aho Paulo yicujije ikintu na kimwe ngo avuge ko ababajwe nuko yari mbohe ariko yariko aribwira wenyene nzera ko Paulo igihe yandikira ikete niyo karamu yuko yari mpemu yera yamusunikiye kwandika ibyo nkumbure no gushika kuri iri joro kugira ngo dushobore gukuramo ibijanye n'igisonga cyacu ngo twerekane igituma Paulo yabikoze kuko nibyanditswe kandi byanditswe ni ibihoraho ndizera yuko ari muri ririya bohero rishaje ryanduye niho Paulo yandikiye mugenzi wiwe ngaha yuko mwene se yuko we yari imbohe ya Kristo kubw'ibyo yashobora kubivuga arabye ibyari byamushikiye rero yari mu ibohero ariko iyo ibyo si byo yari ko aravuga uwo musabyi wa Kristo umukozi w'Imana hamwe nawe yari ko avuga ko yari imbohe y'ijambo rya Yesu Kristo kuko Yesu ni jambo kandi Paulo yari yarabaye umuntu yiza hambaye mu minsi yiwe yari afise imigambi ihambaye yari umuntu yari yarigishijwe hamwe n'abantu umugabo umwe yitwa Gamaliel uwo akaba yari umwigisha ahambaye mu gihe ciwe rimwe mu mashuri ahambaye yashobora kuba yagiyemo nk'akarorero nk'uko tuvuga Weton canke Bob Jones canke ishure shingiro rinaka rihambaye yarigishijwe nka nk'umukozi w'Imana mu vy'ijambo kandi yari yarize neza kandi akerebutse kandi ari umuhunga z'ubwenge afise icifuzo gihambaye co kuzoba nkumbura umwe umuherezi canke umuherezi mukuru ku bantu biwe yari afise icifuzo kandi rero usanga yuko iki cifuzo gihambaye yari yarigishijwe kandi yari yaracihebeye ubuzima bwiwe bwose kuva nkumure ku myaka ugereranije nk'umunani cyangwa icumi gushika ugereranije kuri mirongo itatu cyangwa mirongo itatu n'itanu igihe yaheza kaminuza amaze akaronka urupapuro rw'umutsindo kandi yari afise impapuro ziwe zose z'umutsindo n'ibintu byose kandi yabonwa neza n'abakuru b'idini bose gushika no kumuherezi mukuri Yerusalemu yari afise amategeko ava kuri we amategeko yiwe ku giti ciwe yanditse kandi yari yajejwe ubu Sawuli ahambaye kumanuka i Damasiko no kurondera abo bose hariya basenga Imana binyuranye n'uko we yavuga no kubaboha akabashyira mu ibohero bikenewe yari afise amategeko yo kubica abishatse yari afise umugambi uhambaye kandi rero ibyo yarigishijwe byose Imana yari yabimukuyemo byose murabona kandi intumbero yiwe n'ico se wiwe yari yaratangiye amahera n'ibyifuzo bya se na nyina byose yari yabikuwemo kubera yuko Imana yari ifise ikintu ikindi kintu kubw'ibyo yari imbohe avuye ku ntu ivuye ku ntumbero yari afise mu buzima kandi yari yahindutse imbohe ya Yesu Kristo uwo akaba yari jambo iyo nzira ica i Damasiko yarahinduye Paulo amanutse nk'isaha zitanu nkumbure mu munsi umwe niho yakubiswe hasi maze yumva ijwi rivuga riti Sawuli umbigira iki nuko araba hejuru aravye hejuru nk'umuyuda kandi ati yuko inkingi y'umuriro yari umwami yarongora abana ba Isirayeli kuko yarazi yuko icarico iyo nkingi yari mwibuke mu muheburayo nta kintu na kimwe yo kwise umwami urudome rukuru mewe ame i Elohim kiretse yabonye neza ko icarico yari kuko yari umuhinga yize maze aravye hejuru hanyuma akaboniki umuco nkingi y'umuriro yari yararongoye hanga ryiwe mu bugaragwa nuko avuga ati mwami Elohim urudome rukuru mewe a urindega mwami rero mbega ukuntu bitegerezwa kuba byari bitangaje kuri uyu munyateolojiya kuvuga ati ndi Yesu umwe nyene yariko ararwanya rwose mbega imbega uguhinduka yoyo bitegerezwa kuba cyabaye ikintu giteye ubwoba kuri uyu mugabo kuko ibyifuzo byose yari afise yagiye abona bihindutse rimwe na rimwe kuko yari yarahamye ibyifuzo byiwe byari byamushikanye ku kure cyane y'ikintu nyamukuru yashaka gukora kandi mbega ukuntu iyi ntumwa itegerezwa kuba yaracumiswe mu mutima igihe yavuga ati ni Yesu umwe nyene yariko arahiga umpigira iki ubundi murongo mutoyi dushobora kuzana nga murabona ukubakekeza ishengero mu by'ukuri ntibaba bariko barakekeza ishengero baba bariko barakekeza Yesu umpigira iki ni gute rero Paulo yashobora n'ubwenge bwiwe bwose kwizera yuko iki cyari yuko uyu mukwiwe yari karahama wari imana nyene yavuga ko akorera niyumvira yuko ari tutagiye mwido nido niyumvira yuko twese twigishijwe bikwiye kugira ngo tumenye ico nshaka kuvuga nga ikintu n'ico kiriko kirashika uyu munsi. Poro mu gutamenya naho biruko yari umuntu azi ubwenge kandi akerebutse cyane gusumba abo banyagariraya batize yariko arahiga bari bamaze kwakira mu guca bugufi kwabo uyu mugabo nk'umwana ariko Pawulo mu nyigisho ziwe zihambaye n'ibintu by'ubwenge ntiyashobora kwakira ibyo none mbega impinduka bitegerezwa kuba byarazanye kuri we kuri iyo nzira kandi yaciye aba impumyi kugira ngo ntashitse icyo yari yatumwe ariko yarongorewe ahantu mu nzira yitwa igororotse mu nzu y'umwe nuko rero haza umuvugishwa hariya yitwa Ananiya yamweretswe amanutse yerekwa aho yari aramanuka aho yari maze arinjira nuko avuga ati mwene data Pasauli umwami yakwiyeretse mu nzira yandungitse ngo ushobore kukurambika kw'ibiganza maze uhumuke kandi wuzuzwe mpemu yera murabona aho yari imbega kintu gitegerezwa kuba carabaye kuri Paulo murabona ibyo yari yagishijwe byose gukora byari kinyurane kubw'ibyo rero hamwe n'ubumenyi bwose yari afise byari byataye agaciro gusa kuri we rero yari azi yuko yari afise uburambe rero ngiki kindi cigwa kuri twebwe yuko uburambe bwonyine budakwiye hategerezwa kuba imigenderanire n'Imana bijanye n'ijambo ry'umwami kubw'ibyo we abibonye kandi ati yuko cari ikintu gihambaye rero ko hariho ubundi muntu yacakiriye imbere yiwe yamaze imyaka 3 n'amezi 6 hariya mu bugaragwa muri Arabiya fata bibiri yuko yari icyo gihe isezerano rya kera kandi agenda hariya kugira ngo agereranye imigenderanire yagereraniye n'Imana ngo arabe ko yari ijanye n'ibyanditswe. Mbega none byari kumera gute iyo avuga ati rero ndibaza yuko hari akantu gato karengana maze akabandanya ngingiye gukurikira ubwenge bwanje ubu yategerezwa gucika imbohe y'ikintu kinaka imbohe rero amaze kubigereranya kandi akabibona ntibitangaje ko yashoboye kwandika igitabo cy'abaheburayo mu kuigereranyo murabona imyaka 3 n'igice ari hariya ari mu ijambo kandi abona yuko iyo mana nyene yamuhamagaye yariko iramugarukana guhindura ubwenge bwiwe bwose guhindura ibyo yari yarigeze kwiyumvira ibyo yari yarigishijwe byose kuba ibyo byifuza byose byarahagaritse muri we hanyuma ciki ngohe urukundo rw'Imana rwabaye igitangaza cyane kandi uguhishurirwa nk'uko kuburyo atoshoboye kuja kure yabyo iyo niyo migenderanire n'Imana y'uwizera wese nyawa huye n'Imana uhura n'ikintu gihambaye cyane kuburyo ucika imbohe ku kintu kintu cyose urabona uja kure y'ikintu cyane cyo cyose kugira ngo wigire imbohe ubwawe kuri iki byaravuzwe igihe kimwe igihe Yesu yavuga ati ubwami bwo mu ijuru bumaze bumeze nk'umuntu yaguze maragarita rero igihe yabona ibyo iyo maragarita y'igiciro kininiya ashora ibyo yari afise byose kugira ngo ayironke kandi ibyo niko bimeze ngaha ufise imbono yo mugenge ufise ibyo bamenyereye bya teolojiya ariko ibyo haje igihe yuko iyo waronse ikintu nyacyo uragurisha gusa ikintu nk'icyo icyo ari cyo cyose maze ukibohera muri kino Paulo yarazi icyo ari cyo yabonye yuko yaraboheye ku kintu kinaka ni nk'iyo uboshe iyi farasi n'ibikoresho byabigenewe n'ugukwega ikintu kinaka kandi Paulo yarazi amaze kuba mu migenderanire n'Imana amaze imyaka itatu n'igice mu bigereranyo ni ibyo yarasanzwe agi hamwe na Bibiliya yatahuye yuko Imana yamuhisemo kandi yamubohoye muri mpe mugera imigenderanire n'Imana yarafise yo gukwega ubutumwa bwiza imbere y'abanyamahanga mpe mu bwayo yaramuboshe kandi uno munsi nk'abakurano ba Kristo ubu turaboshe turamase ntidushobora kugenda dushinze kuri ryo tuboshwe ku ijambo ibyo uwo ari we wese ashobora kuvuga muboshwe kuri ryo hari ikintu hariya kuri ryo gituma mudashobora nyene muca kuraja kure yaryo mwabohewe kuri ryo muri mpe mugera yababoheye ku ijambo ibyo umuntu uwo ari we wese ashobora kuvuga n'iby'ijambo rivuga iminsi yose yarariboheweko mu mutwaro waryo yarabohewe ku ijambo ku bwa mpemu yari yarize inyuma y'ubugaragwa bwa hariya muri Arabiya igihe ibintu byiwe byose bya kera ibyo yari yaramenyereye gukora n'ibyifuzo byiwe yuko yari yaranyazwe ibyo bintu rero ibyo naho tubona uno munsi yuko dutegerezwa kunyagwa kandi abantu ntibi bashaka kunyagwa mwene data w'umumetodista ashaka kugumya inyigisho ziwe nkeya za metodiste mwene data w'umubatista ashaka kugumya inyigisho nkeya za batiste murabona ariko mutegerezwa kunyagwa ikintu icyo ari cyo cyose neza na neza maze mukavuka ubwa kabiri muri bashasha kandi guhera hariya mwe mugera fata uburongozi mushobora kuvuga uti yemwe rero dawe yavuze igihe yinjira yaca mu ishengero yahaye umukono n'umwungere we n'umunya wanyi mwiza w'umwizigirwa ibyo byoshobora kuba byarabaye byiza ku bwoko bw'iwe ariko turi ubundi bwoko murabona ubu dutegerezwa kugaruka ku bihe bya Bibiliya muri iki gihe abaherezi nabo bari baboshwe ariko murabona bari barinjiye mu yindi ntambuko y'ugukora kandi babandaniwe kwiyambura ibiziriko byabo bya kera kugira ngo bambare bishaje kandi icyo kintu nyine turakibona uno munsi twaraciye mu gihe cy'idini nk'uko twabyemeye mu gihe cy'ishengero Bibiliya n'ibindi ariko dushitse mu gihe cyo kwidegembyaho mwe mugera ubwiwa manuka akigaragaza ubwiwe kandi akimenyekanisha ubwiwe agashitse isezerano ryose tanze yo mana we mbega igihe gihambaye kandi yamenye yuko ikindi kintu yamenye yuko atoshobora kuja ahantu hatandukanya ho amaze kubohirwa kuri iki ata aho we aho yashaka kuja yarazi yuko icifuzo ciwe camukwegera muri bene data aho bamwakira neza ariko yaragoberewe na mpemu gukora ikindi kintu ntiyaracigenga
He wasn't his own.
Nkumbura umuntu yoshobora kuvuga ati mwene data Sawuli mwene data Pawulo turashaka yukuza ngaha kuko dufise ishengero rinini ya cyane gusumba yandi yose dufise ikoraniro rinini ya cyane gusumba yandi yose amashikanwa yawe azoba ari menshi cyane n'ibindi ariko agoberewe na mpemu gera yiyumviriye ati ndafise mwene data hariya ndipfuza kujya gutsa uriya mwene data mushikane ku mwami ariko yamara mpemu yamugora kuja ahandi hantu yari imbohe nibyo yewe mana tugira imbohe nka kuriya tuve mu byifuzo byacu byo kwikunda no mu gutahura kwacu no mu buryo bwacu byiza gusumba bwo kwiyumvira kuba imbohe ya Yesu Kristo niyumvira yuko ibyo ryari itangazo rihambaye yuko ndi imbohe ya Yesu Kristo kandi mwibuke we ni jambo murabona ntacyo bitwaye ico umuntu wari we wese yiyumvira ni jambo murabona namburi imbohe ku ijambo nta dini rishobora kuha kumatura ni ijambo uri nyene uri imbohe kuri ryo nta kindi utegerezwa gukora nk'uko rikora rero iyo ushoboye kuja ahantu na hamwe yashaka kuki mpemu yaramubuza muribuka kenshi yuko Pawulo yagerageza kuja ahantu hamwe yiyumvira ati hariho ahantu noshobora kugira igikorane kinini yariko mpemu yamubujije yo mubujije rero mbega ibyo byaratangaza cyane byaremeza yuko Pawulo yari imbohe kuri Yesu Kristo yabohewe ku ijambo ryiwe muri mpemu yo ndakundi byo yaraboshwe n'umunyororo n'ibyuma by'urukundo kugira ngo akore ubugombe bw'Imana kandi byo byonyine yari imbohe yaraboshwe mu byuma by'urukundo yaranzirikiye kuri Kristo mu mutwaro wiwe ntiyashobora kuba mu mutwaro n'ikindi kintu yarabohewe hamwe nawe kandi aho umurongozi yaja aho niyo yategerezwa kuja ataravye uko icanya caba kirenze ngaha muri uru ruhande canke ruriya uruhande yategerezwa kujaho umurongozi n'umutwaro byaja yo muri iri joro namba twebwe nka Braname Tabernacle twoshoboye gusa gucika imbohe ku kwikunda ubwacu ku byifuzo byacu ku buryo twoshobora kwiheba rwose ubwacu kandi tukazirikwa kuri we ntacyo bitwaye ibyo isi yiyumvira icyo isi ikora tuziritswe n'ibyuma by'urukundo turi imbohe ibirenge byanjye biziritse cyane kuri Kristo ku buryo bitazota pamba amaso yanje aziritse cyane kuri Kristo gushikaho jewe iyo mbonye abo bagenda gusa biki gihe mwibarabara ahindukiza umutwe wanje umutima wanje wanje ubohewe cyane kuri we gushikaho ntashobora gusubira gukunda iyi si na rimwe ukugomba kwanje kuziritse cyane kuri we gushikaho ntazi ubi byifuzo byanje ibyo ari byo gusa aho hose uzon ndongorera nzokurikira mwami nzoba imbohe murabona Pawulo yari imbohe nyayo ntiyatanga itangazo irya ariryo ryose ry'ikinyoma ryari ryigishijwe na mpemu yera ubugira kandi kurindira ijambo rero yari yarigishijwe uburyo bumwe ariko Imana yari yaramwigishije mu bundi buryo yari yigishijwe na mpemu yera kurindira umwami ntacyo bitwaye icyo ibyifuzo byawe byabyiwe byari biri ubu mfashijwe na mpemu yera ngiye kubereka ikintu kimwe murabona rero muze gusa gufate akarorero umunsi umwe Pawulo na Sila bamanutse mu ibarabara mu gisagara kinakaho bari bafise umubyuro hanyuma umukobwa mutoye yuzuye amadayimoni yagumye arakurikira asemerera inyuma yiwe kandi atankeka Pawulo yarazi yuko nk'intumwa yari afise ububasha yashobora gukankamira iyo mpemu mbi ikava muri uwo mugore ariko narabibonye yararindiriye umunsi ku wundi kugezaho buno nyene mpemu yera amubwira ati iki nico gihe rero yavuze ati wa mpemu we muvemwe murabona yarazi kurindira umwami rero hariho igihe aha abantu benshi uno munsi bamaramatse ijambo baca imbere bafise icyifuzo n'ibyifuzo bingahe yasigaye ikonje kubera ikintu nk'icyo kubera umuvuga butumwa atarindiriye kuraba icyo umwami yategerezwa kuvuga bamwe muri bo bavuga bati muze hano maze bagacha bagenda ubwo nyene kuko ishira hamwe rya vuze riti genda kandi nke mugera yoba yavuze ikintu kinaka gitandukanye yamara icifuzo cyo muntu cyo kuba umugenduzi mukuru cyane cyangwa ikintu gicu mutama wishengero cyane umusenyeri cyangwa ikintu kinaka kizo mukwega kiti utegerezwa kugenda kandi yamara arazi byiza gusumba nke mugera avuga ati genda ngaha murabona abo hewe kwidini ryiwe nimboze yibwo dini ari kwiyabohewe kuri Kristo arongorwa na mpe mugenda murabona we araboswe imbohe ntugira itandukaniro na rimwe kuca ubundi muntu abyavuze nini uwu n'umuringa uvuga cyangwa icuma kuvuga kigasama yumva gusa ijwi ry'Imana kandi avuga gusa iyo ryumvikanye nta kintu avuga umuntu umwe yavuze ati yoyo mwene data jonse cyane ariya mwene data robert cyane umuntu umwe aba hantu hahambaye bari mu gihugu cyacu no munsi nka tommy hicks cyane uran robert cyane mwene data tommy osborne bamwe muri abo bavuga butumwa bahambaye nambu umuntu umwe yovuga ati hewe ingo hano tommy uri umuntu w'imana hambaye cyane uran chaka ndafise data wacu aryamye hano ada aratiritswe kandi ararwaye ndashaka ko uzangaha ndazi yuko ufise inkomezi zo kumukiza murabona kandi nkumbure mpe muyera azomugira ati subu ariko yamara umugenzi afitanye n'uwo mugabo bumutegeka kujana nawe atagiye acika umwanzi w'uwo muntu uwo mugabo avuga ati yemwe yagiye kwa naka na naka gukiza uriya mwana cyangwa uriya muhungu ndazi yuko yabikoze kandi yari umugenzi wiwe imyaka myinshi murabona none ntiyoza aho ndi ariko nimba goberewe na mpe mugera kutagenda vyoba vyiza atagiye nimba bohewe ku mana umugenzi wiwakunda ariko vyoba vyiza arongowe na mpe mugera kugenda hariya kubera ntacitsa vyomara uko biri kose ivyo nabiciyemwo incuro nyinshi cyane ariko Paulo yarindiriye gusa mpe mugera kugira mubwire ivyo gukora yavuze ati rindira mpe yamaze icoro byose yigisha maze araheza aragendagenda hanze yabona nyumuntu amugaye hanyuma ubonye ne mpemu avugana nawe maze aravuga ati ndatahuye gute kwa kuntu nyene yatahura ko bari bagiye kuzama mwitsinga murabona mbona yuko afise ukwizera ko gukira haguruka Yesu Kristo yagukijije murabona ngaho rero yari yaraboshwe ashobora kuba yaragize indwi vyuro hariya hanyuma nta kintu na kimwe cyakoretse ariko yarindiriye mpemu yera ko yopfuka murabona yarabohewe kuri uwo muhamagaro ubu muvuga muti mwewe data Branham uri kuracira kwiteka ibyo wavuze kubuyinga kubijyanye n'uko barindiriye uyu mwanya wose hanyuma ariko uribuka ko yari mpemu yera yavuganye nanje hariya mwibara baramaze aravuga ati ndakurungitse usubire mu barwaye n'abababaye murabona ukubaha mpemu yera atankeka sinagiye gushika mbwiye kubikora narindiriye ni kuhora hagize gushika ndose ni kuhora hagize ubu nibyo biratandukanye murabona rero iryo biriragira ico rihinduye ego yarindiriye ijambo ry'umwami yagoberewe muri mpe mu gukora gusa iby'Imana ishaka hanyuma ca arahinduka imbohe ya Yesu Kristo bagenzi hamwe twohinduka imbohe gusa ndazi harashushe ariko nashaka kuvuga ku bandi bantu nimba mwokwemera ndafise nk'abatandatu canke umunani nanditse nk'aho ariko nashaka mvuga uwundi wa canke babiri ereka tuvuge kubijanye na Mose yavutse ari umucunguzi kandi yarabitse yuko yavutse ari umucunguzi ariko imbere yo kuvuka no kuvuga ibijanye na Mose nifuza kuvuga ikintu kimwe yuko Imana iminsi yose itegerezwa gutora umuntu uwo ari we wese azomukorera by'ukuri kugira abe imbohe yiwe umuntu ategerezwa kutakanura n'ibyifuzo byose abafise ikintu cyose ari buri kintu ubuzima bwiwe ubugingo umubiri ibyifuzo imigambi n'ibindi byose hanyuma gahinduka by'ukuri imbohe kuri Yesu we jambo gukorera Imana. ushobora kubugenda uhakana gatima nama kawe nkumbure mwidini kanaka ushobora kwiyumvira ko boshobora kukuduza maze bakakugira ikintu gihambaye ushobora kucamamaza ariko weho wisangura igiki wisanga waneshejwe inyuma y'umwanya mutoye ushika imana ishoboye kuronka umuntu yifuza kuba imbohe yiwe Imana iri kwirondera imbohe yaramaze kubikora ushobora kubirondera biciye mu byanditswe umuntu ategerezwa kuba imbohe ya Kristo akitandukanya n'ikintu icyo ari cyo cyose kubw'ibyo ntushobora kwifatanya n'ikintu icyo ari cyo cyose kiretse Kristo yaba so wawe nyoko wawe mushiki wawe umugabo wawe umugore wawe uwo ari we wese uba wifatanije na Kristo gusa nawe gusa aho rero Imana irashobora kugukoresha gushika icyo gihe ntushobora nsohoka hanze rimwe na rimwe nkakankamira abantu murabona ndi kongerageza kugira muvavanure navyo mutegerezwa kuba mufise itanguriro rimwe na rimwe ndonda moko aba ndo ndadoma kwabagore bakata imishatsi yabo kandi bambariza impuzu hanyuma bafashe kandi baguma biyita abakristo bavuga bati icyo ni ikintu gitoye rero mutegerezwa gutangurira ahantu hanaka rero nimutangurire harya nyene na abece zanyu murabona hanyuma muheze mwiyambure uko gusa n'isi uko biri kose hanyuma muhinduke imbohe ya kristo kandi rero nimubandange nimwi yambura ibintu byose gushika umurongo wa nyuma ucagaguwe rero uri imbohe uri mu maboko yiwe agufise mu maboko yiwe kandi Mose yarazi ko yavutse ari umucunguzi ibyo yari abizi hanyuma mwaratahuye ibyifuzo Mose yari afise yarati yuko Imana yuko mama wiwe yamubwiriye hariya mu gihe yari umurezi wiwe nta gucekeranya igihe uyo mwana mutoye Mose yavuka mama wiwe yavuze ati Mose urazi gihe amlamu so wawe hanyuma narasenze nshimitse twari tuzi kandi twari twarabonye mu ijambo cari cyo gihe kugiye cyo kuza kumucunguzi hanyuma twarasenze duti umwami Imana tugomba kubona uyo mucunguzi ijoro rimwe umwami yatubwiye biciye mu kwerekwa yuko wavuwe kutse kandi wari kuba uwo mucunguzi ntitwatinya amategeko y'umwami ntitwitaho iby'umwami yovuze rero twari tuzi yuko wavutse umucunguzi rero Mose twari tuzi yuko tutari gushobora kukurera uko bikwiye rero nimwibuke bari bamaze hariya hepfo imyaka amajana ni muri Egiputa murabona kandi twagushakira ikintu cyiza indero nziza inyigisho nziza rero naragufashe maze ndagushira mu kato gatoyi hanyuma ndagushira hariya mu ruzi Nile hanyuma byari bitangaje gute yuko imipfunda yaciye imanuka na ku kato gatoyi biciye mu marenga no mu rukangaga hanyuma ica ikamanuka na hariya hepfo kakure maze ica igahindukiriza neza na neza kukirimba kwa farao aho wiwe umukobwa wa farao yarari aho ikidengeri cyo kwiyuhagira cari kiri rero ukuntu na narinziko yokeneye umugore wo kukure wo kukurera kandi muri iyo minsi by'ukuri ntibari bafise aya macupa yo kogerezamwo inzoya yotegerezwa kugira umurezi yo mwonsa rero kandi Miriam namurungitse hariya hepfo hanyuma cya ahagarara hariya maze acavuga ati ndazaho nshobora kuronka umurezi yo mwonsa kandi acaraza kundondera kandi Mose imiryango yose irugaye mukunzi ufise imyaka 16 ubu kandi ugiye kuba umuhungu wa farao hanyuma igihe cye kanaka uzoba umucunguzi azokura abantu ngaha ibyifuzo bya Mose bitangura gukura nzokwiga mama nzokwiga ibintu byose nshoboye urazi ibyo nzokora nzokwiga ukuntu noba umusoda kandi ndazi ukuntu nzokura aba bantu ngaha nzoba umujenerali ahambaye musenyeri mukuru rero nzomenya ingene bikoreka kandi nzobakurayo nzoronka urupapuro rwanje rw'umutsindo rw'ikirenga bita PHD cyane rere nzobasohora adata isheniki nimba woba warigeze gusoma ibi ibikabo byiwe ni byiza yaragiye gucungura abakoroti bose murazi yahindutse umwe ubyiwe rero uyu mupatiri akomeye mu myaka iheze data kliniki byo bavyiza mutoya igitabo ciwe mukagisoma bamwita data ariko gusa ni mwene data kliniki ico yarari ntiduhamagara umuntu numwe data kumuko rero tubona yuko yuko twebwe yaragiye gusoma bibiliya rero yari gushobora kuca hariya hanyuma akarwanya idini ry'abaporoti maze ari hindura katolika hanyuma igihe yagenda gusoma bibiliya mpemu yera yamuje ko maze aronka mpemu yera kandi munyuma yahindutse umwe muri bo rero nimurabe neza ibiyuko Mose yaronse inyigisho zose kubera ya yarazi yara incabwenge cyane yari yarize cyane afise ubumenyi bwinshi gushika naho atamuntu numwe yo nashoboye kwigisha abanyegiputa gushika naho yashoboye kwigisha abaganga babo bavura uburwayi bwo mu mutwe yarashoboye kwigisha abagenerale babo ico inkomezi zigisoda zari yari umuntu ahambaye kandi abantu baratinya Mose kubera ubukuru bwiwe yo mbega ubuhanga mana we yari musenyeri mukuru canke nkumbure nka papa yari umuntu w'umuhanga kandi yari umugabo w'inkomezi kandi yarazi yuko yavukiye gukora ibi hanyuma yari yarigishijwe afise n'icifuzo gihambaye cyo kubikora cyo kimwe n'iki gihe simvuze abo bantu bigishirizwa muri aya mashuri simvuze ibyo nk'uko bari hariya mubare mu burengero ubu bagiye kubaka amashuri ya teolojiya y'imiliyoni 150,000 z'amadolari murabona y'abapentekote ija ishure y'imiliyoni 150,000 z'amadolari ku bwanje ayo ma yotuma aya bamisiyoneri bari ku rubuga murabona ariko ibyo byose bakora iki iyo bavuye hariya nabaki n'umurwi w'abariki nuko nyene hanyuma rero nuko basohotse bameze misi yose nuko byama bimeze ku bandi bose nico kimwe murabona ubu turabona ko igihe Mose mu kwigisha kwiwe kose hamwe n'uno munsi n'inyigisho zose zigira abasenyeri bahambaye n'ibindi byifuzo bikomeye bihambaye tuzokora iki byifuzo byacu bihinduke neza na neza mu bya Mose byari biri murabona Imana imbere yo gushobora kuronka umuntu mu kuboko kwayo yategerezwa kumukuramo ibyifuzo byiwe yategerezwa kumukuramo inyigisho ziwe zose yagiye yo hanze maze araheza aracunga gishu munyegiputa kandi wewe hanyuma igihe yabikora yaciye amenya yuko yari mu makosa ntiyari gushobora kubikora ntiyari iyo nzira hanyuma Imana yategerezwa kumukurayo ikamujana mu bugaragwa ikibanza cy'ubugaragwa nimwitegereze uku kuntu gutangaje ukuntu aba bantu Imana yari ibafitiye ubutumwa yabatwaye mu bugaragwa yatwaye Pawulo mu bugaragwa kumwigisha kumubwira ibyo uko kwerekwa kwari mu bugaragwa genda mu bugaragwa kanaka kandi yagumye hariya gushika Imana imumenyesheje ibyo gukora kandi mu gihe Mose yamusohoye amutwara mu bugaragwa yamugumije hariya ikiringo cy'imyaka 40 kandi yamukuyemo teolojiya yiwe yose n'ibyifuzo byiwe byose yo n'ikihe gihe yari gushobora kuraba inyuma maze akabona ukunanirwa kwiwe none ni gute natwe muri iri joro twotegerejwe gukora cya kintu nyine igihe tubona ibyifuzo byacu murabe ibikora n'ibyo gukiza indwara kandi murabe nimba hari icyo uhoraho yakoze imyaka mike yiheze gutangura kugarukana gukira indwara ku barwaye n'ibindi umuntu wese idini ryose ni kubera ko ritinjiye mu idini ryabo birondereye ubukiza indwara hanyuma twakoze iki mureke tubirabe mu mwanya mutoya twakoze cya kintu nyine Mose yakoze twasohotse kandi twagerageje kwihingurira ubwoko kanaka ibitangaza namotewe n'indwara nagize amaraso mu kiganza cyanjye kandi no guhingura igitangaza murabona twaronse iki abantu bamwe binjiye mu bigeragezo bikomeye bataye ibyigizi zirumirazi bacika imborerwa zisanzwe abasazi bataye umutwe kandi barataye intumbero ya Pentecoste basubira kugira amadini n'ibindi bindi urabona twakoze iki twishe umunyegiputa n'ukuri kandi twagerageje twarakoze ibishoboka twararishe twarakoze ijoro ryose twarimaze mu bikorane by'amasengesho gushika turaye kandi twagerageje guhingura ikintu kanaka guhindura cyiza kurusha n'ibindi bintu byose kandi twasanze ari ukuneshwa dukeneye gusubira mu bugaragwa nibyo ego mugenzi ibigeragezo n'intambara kuki mudaheba nibyo mutegerezwa gukora murabona gusubira inyuma no guheba kuki turakora cya kintu nyene bakoze cya kindi nyene Mose yakoze ntacyo kimaze inyuma y'imyaka 40 yasanzari imbohe ku ijambo ry'Imana tugerageza gukora iki mugihe wa muhezagiro uhambaye uje n'ukugeragezwa kw'ibi bintu byose bihambaye Imana yatubwiye ukuntu dutegerezwa kuvuka ubwa kabiri n'ukuntu dutegerezwa kuronka mpemu yera mu batizo mu izina rya Yesu Kristo n'ibindi bintu byose ngaha murabona abantu kugumana n'iri jambo kuryiboherako bakora iki batanguje inyigisho zabo z'idini zamaze kunanirwa no kwiremera ikintu gisa kuri ibyo bavyiza ndangirije ngaha murabona ndazi neza yuko muri n'ubwenge buhagije gutahura ibyo mvuze murabona ariko kuki muraba icyo cyakoze mwiyumvire kuri ico dufisi ikiri nojoro ari ihanga ry'utu y'abantu bidini bahakana ibyanditswe by'Imana bo kwita ubuzima bwa mpemu yera yuko kari ukusoma ibyiyumviro ba boshoboye kubuza abantu nkabo kuja mwishe ngero ryawe kandi ntibokwemera kuvuga n'ijambo na rimwe rijanye n'urubyaro rw'inzoka umutekano w'ibihe bidashira n'ibintu mpemu yera yahishuye kandi yagaragaje kuba ari ijambo n'abasabye kenshi kuza no kunyemeza yuko ari ikinyoma barunze iki cya kintu nyene biteri yari afise n'abandi bose murabona kwica umunyegiputa n'iki twategerezwa cyari giki birashoboka ko abantu batanguye kureka kwiba canke kubana neza n'umugore wamugize iki umunywanyi w'ishengero ingo winyunge n'umunywanyi w'iwacu murabona uwo muntu yapfuye anuka n'icyo kintu cyonyine yashobora kutunga kw'intoke kuroranirwa kwiwe imyaka 40 y'inyigisho umunyegiputa arambaraye ngaho yaboze kandi yapfuye niko bimeze rino joro ikintu cyonyine dushobora gutunga kurutoke kuri no mu byuro wajabutse nk'uko bamubyita n'umurwi w'abanywanyi b'ishengero unukata byinshi bazi ku mana kurusha uko mu otanto yomenye kubijanye n'ijoro ry'abanyegiputa nibyo ibyo wo babwiye bijanye n'ijambo ry'Imana bavuga bati sindavyizera bavuga bati sindajwe ishingano ico muvuga sindavyizera murabona ico ni kintu kibi gitegerezwa kwerekanwa kuvyibigeregezo bikomeye n'intambara n'ibindi byose dufize birashoboka ko dushobora kwerekana ishure rininiya ariko ryarapfuye dushobora gutunga urutoki idini ariko ryarapfuye riranuka rimeze nka cya kintu twapfuyemo nk'ingurube isubira mu byondo byayo nk'imbwa isubira ku byo yatashwe dusubiye inyuma umunyegiputa yapfuye atanze ku muntu kanaka yavuze ati Mose byiza mbega nta mpuhwe ufitiye abantu wahamagariwe gukora ibi umuntu yamenye Mose kandi yamenye yuko yahamagariwe ibyo kandi nta mpuhwe ufitiye aba bantu oya mugenzi byiza kuki utaja hanze hari ukora ibi kandi kuki utaja ngaha hanze ugerageza iki kuki utaja n'abandi bose Mose yari hari ya hanze ahingurwa gushika ronze imigenderanire n'Imana kugisaka mu gisaka cha kumuriro cavuze ijambo ndiho Imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo kandi ndibutse isezerano ryanje kandi naje kubabohora ndagutumye kubikora byari ivyo yabonye ijambo ntivyari byifuzo by'abantu canke iby'abantu bari bakeneye rero yahindutse iki ntiyashatse gusubira guhangana n'abanyegiputa ntiyarishye yagishaka guhangana n'iki kintu ariko yacitse imbohe amen imyaka 40 yiruka ahunga ariko rero yacitse imbohe kugisaka cha kumuriro Mose wawundi ahambaye ubwenge bwiwe bose bibiliya ivuga yuko Mose yari ahambaye mu ijambo no kubikorwa hariya muri Egiputa ariko mwitegereza ibyo wa munya teolojia ahambaye yakoreye imbere yacagisaga cha kumuriro yatuye ukudashobora kwiwe amaze kubona intumbero nyayo y'Imana yatuye ukudashobora kwiwe yuko atarashoboye kubikora naho yigishijwe teolojia yose bayashoboye kumuha bigisha mu mashuri yabo meza cyane ariko naho biruko yari gukora iki mu biheya inkingi y'umuriro yaje ngaho hejuru yigisaka yavuze iti sinshobora no kuvuga mwami ndinde ngo ngende murabona kuri birato byawe Mose nshaka kuvugana nawe ikureko ibintu byose n'ibirato byawe nyazo uri urambaraye hasi kandi nshaka mvugane nawe ntiyashobora no kuvuga amaherezo imbohe yatoranijwe umuhanuzi yatoranijwe nkuko Paulo yatoranijwe Mose yari yaratoranijwe umucunguzi kandi rero kandi rero iherezo Imana yari yagize imbohe uwo yatoranije yo haleluya yajya gusaha imbohe ijambo rimubwiye kuja nza kuva yu nzokumva nja kuvuga yuko ari nde yantumye ndiho nzokora gute nzobana nawe ego mwami nkukuvutse ndi ngaha yo mana yuko uri mbohe yatandukanye n'ivyiyumviro vyiwe cane rero yigishijwe kuyobora ingabo inkota hejuru muhindukire yigishijwe kugenda imikogote yose kumurongo amacumu imbere itegure kurasa uko niko agiye gufata izo zari nyigisho ti ariko yavuze ati nza gukoresha iki yavuze ati ufise iki mu kiganza cawe inkoni rimwe na rimwe Imana ikora ibintu bikengeretse ku bwenge bw'umuntu urabona yarafise inkoni mu kiganza ciwe ubwanwa burereta hasi imyaka 80 umugore wiwe kunyumba umwana uyicaye ku mugongo wiwe amaboko mato yashaje gene na hasi inkoni umutwe wiwe yagumye uya uhagaze kuko yarafise ni kuhora hagize kuki yaramaze gushinga inanga yari mbohe nzogenda gusa ijambo rijanye rinjanye nzovugaho ijambo rivuga ugiye he mfise igikorwa kimwe hagarara imbere ya Farawo kandi umwereke biciye muri iyo nkoni yuko Imana yantumye amen inyuma y'ibyo uza gukora iki araza kumpa igikurikira mpejeje gukora iki ngaho rero mufise ikintu kimwe cyonyene cyo gukora intambuko ya mbere rino joro nimwishikane nimucike imbohe nibwiyumvire kubijanye nawe canke ikindi kintu icyo cyo cyose cika imbohe Mose yahindutse imbohe yatura yuko atashobora no kuvuga inyuma ya byose Imana imaze kumushira mu kuboko kwayo aho yashobora gusa kuja iyi Imana imubwiye aho yamubwira ijambo yamenye yuko ryari ijambo hanyuma cha yitangira ijambo kandi mpemu yera hariya Imana yaboheye Mose ku bugombe bw'Imana Imana nico kintu nyene yakoreye Paulo uko n'ukuri yamboshe Paulo umuyuda mutoyi w'ituru gigonze wa manyama yo afisi mpapuro z'umutsindo pehete na marerete yanditse hose kuri we ariko yavuze ati ngiye kumwere kuko agiye kubabazwa kubw'ijambo murabona kandi ya hanyuma rero Paulo yari yicaye hariya kandi abona ijambo kandi abona yuko yari Yesu hanyuma yashinze yashize amaboko yiwe hejuru kandi acacika uwaboshwehewe kuri we urukundo rw'Imana rwamuboheye ijambo azotwara izina ryanje imbere y'abanyamahanga yagiye uko Mose ngo Imana yabasokoruza ndi Imana ya Aburahamu imasaka na Yakobo ndibuka ko nabasezeraniye kandi gihe cisezerano kiregereje kandi ndabona marushwe ihanga ryanje ririmo ndibuka isezerano ryanje kandi nururutse kugira nda urazi ico ijambo ryavuze narakuboshe kugira umanuke hariya kugira umanuke hariya maze ubohora ubwoko bwanje kandi fata iyo nkoni mu kuboko kwawe nticabona kuko wabonye ibitangaza bikotswe nayo nta kurya gusa kwa Dawidi n'itopito murabona yaboshwe wenyine kandi yamanutse nyuma bya byose Imana yari ifise umuntu yayibo yoboka abohewe kuri yo kandi ntiyashobora kugenda atari ijambo ry'Imana rimutwaye ese abantu bokora uko uno munsi rero yari imbohe yiwe imbohe y'urukundo yari yaraboshwe n'imigozi y'urukundo na n'Imana nk'uko Pawulo yari yaboshwe n'imigozi y'urukundo rw'Imana nka kurya kwa Pawulo bose bigishijwe mu buryo bumwe Mose nk'uko mubizi yigishijwe ngo acungure abana b'Abisirayeli n'inkomezi z'igisirikare Pawulo yigishijwe kubakura mu maboko y'Abaroma no kubagira bidegembya biciye mu nkomezi zihambaye zidini mwisi kirya giha amashuri yo kumenyereza abahambaye yabonekeje mu gihe cya Gamaliyeli kandi bose uko ari babiri bagiye mu bugaragwa bagarukara abantu bahindutse ushasha bose babonye inkingi y'umuriro kandi bose barabahanuzi uko n'ukuri bose babiri barabahanuzi ivyo nivyo kandi bose bavuganye n'inkingi y'umuriro uko n'ukuri neza na neza baje nk'umucunguzi ngaho ni mu barabe bagiye mu bugaragwa basiza amazu yabo baja mu bugaragwa kugira batahure basiza abantu babo ibindi byose kugira baronke ubugombe bw'Imana murabona bigishijwe mu buryo bumwe Imana yabahinduye baba bandi kandi byasaba ko babimbohe kugira ntibakore uko bagomba gukora ariko bakore mu buryo Imana yashaka ko bakoramo uko yararejo n'uyu munsi niko ari niko azokwama ibihe bitashira twoba dufise igindi minota 10 nango tubikore ndaca kuwundi muntu n'ingoga ndabona umwe imbere yanjye ubu izina ryiwe ni Yosefu yari umwana yatoranijwe yari ikigereranyo gishitse cya Yesu Kristo yavutse ari umuhanuzi kandi yari umuhanuzi murabona kandi rero yashobora kwerekwa kandi kuva akiri umuhungu mutoya yeretswe wenyine abyagiye ku ntebe y'ubwami hanyuma abavukanye biwe bamwunamira murabona ariko mwitegereze yacitse yiyumvise nk'uko yari umuntu ahambaye murabona bose ariko n'igiki Imana yategerezwa gukora yakoze bya bintu nyene yakoreye abandi bose kuko Mose yari umucunguzi Pawulo yari umucunguzi kandi rero Yosefu yari umucunguzi yarokoye abantu biwe abakura mu kigoyi n'ibiki Imana yategerezwa kumukorera kumushyira mu ibohero kumwinjiza bukwi na bukwi mu ibohero ego mugenzi mwibuke ko yagurishijwe n'abavukanye biwe ku munyegiputa kandi baca bamugurisha kwa Potifari hanyuma Potifari acamuha umwitegembyo mutoyi hanyuma ikintu cya mbere murabye baciye bamuba umwaka hanyuma hari yicaye mu ibohero aboroga yasabye Imana kumwambura byose rero nimurabe ariko igihe cyose ndizerawe muri iryo bohero yashobora kwibuka yuko yeretswe yariko yari yikwicara ku ntebe y'ubwami kandi abavukanye biwe bari kumwunamira kuko yari azi ko ingabire yiwe yari yavuye ku Mana kandi yari azi ko byategerezwa gushika hamwe gusa twobigumije mu bwenge bwacu kandi bijanye n'ijambo ry'Imana yuko muri iyi minsi yihereza izogiri ishengero izogiri ihanga kandi ibi bintu yasezeranye izobikora yavuze ko yari kubikora kandi ubu turi muri icyo gihe niho turi igari igerageza gusa kutuzana kubimbohe nyayo nyazo rero tuboshwe nayo mwarumvise yuko ya ndirimbo ya kera muririmba muti kandi rero ndugaranywe n'Imana nshaka kugaranwa n'Imana. Rero niho niyumviriye kuri ibi, kugaranwa n'Imana nta kindi kintu, kandi nawe ukagenda igihe Imana ivuze wogenda ukora gusa icyo Imana ivuze, murabona, hanyuma ukaba wugaranywe n'Imana. Rero nimwibuke yari ari ariko ariyumvira kandi yacitse umuhomba kwiye ubyiwe, yari azi icyo icyo ari cyo cyose, icyo yatahura cyose n'ibindi byose, yacitse umuhombe akwiye. Ntibyakotse yasanze ahantu ata muntu n'umwe yoshobora kumwumviriza, yari imbohe, murabona, yashinzwe ahantu uwutizera adashobora kwizera. Murabona ibyo nshaka kuvuga, ibikorwa byiwe byari mburakimazi, abantu bahindukije imitwe yabo ntibigeze bamwumviriza hariya mu ibohero. N'ikihe cyiza gikorwa ciwe cyari gukora, birashoboka ko yahagaze ku byuma by'ibohero maze arabigisha, bibandanije babandanije bamanuka mu ibarabara, murabona, ariko yacitse imbohe kandi Imana yamugumije ari imbohe kugeza ibintu byose bigiye ku murongo. Yavuze ati nguyu muntu wanje, icyubahiro ku Mana, ubuhombe nyabwo. Inyuma ya byose Imana yaje kuri we mu ibohero, kurya kwa Pawulo, kurya kw'abandi bose yaje kuri we, hanyuma yakoresheje ingabire yamuhaye kugira imusobanurire hariya uko n'ukuri yamukuye mu ibohero yarimo. Yakoze iki ako kanya maze kumukura mu ibohero? Yahawe inkomezi n'umwami, umwami wiwe uwo yicaye iruhande, uwo yabereye icegera, yakuwe mu nzu y'imbohe ahabwa ubushobozi ku buryo ibyo yavuga byose ategerezwa gushika. Amina. Mu ibohero ryiwe yibuka umwanya wose ko yavutse kubw'intumbero kanaka, yari agiye kwicara iruhande y'umwami, abandi bose bari kumwunamira no kumupfukamira. Iyerekwa ryiwe ryamubwiye uko amina, ariko imbere y'uko iyerekwa ryiwe ryari gushyitswa neza na neza, yategerezwa kubanza kuba imbohe amina. Hanyuma rero yaciye aba umutware kandi amaze kuva mu nzu yiwe y'imbohe, hanyuma agacika imbohe y'ijambo ry'Imana kugira gusa ashobore kuvuga ibyo Imana yashyize mu kanwa kiwe ngo avuge. Rero Imana yagendagenze iciye muri we. Nimurabe Mose yari afise ubushobozi bwo kuboha abana ba Farawo mu bugombe bwiwe wenyine, hamwe wobwira uwo musozi uti shinguka. Yari afise ubushobozi bwo kuboha abana ba Farawo naho bari kuba abadiyakoni cyangwa abakuru b'amashengero batwara uturere cyangwa nimba bari abaserukira ibihugu cyangwa icyo ari cyo cyose bari. Yavuze ati ndababoshe kandi bari baboshwe. Ibyo byari byo yashobora kubikora mu ijambo ryiwe kubwo kwinezereza wenyine. Amina. Imana ihabwa icyubahiro. Yo nsigaranye gusa n'imiburiburi iyindi minota itatu, rero ngumije ijambo ryanje. Rero tubona yuko yajya acitse imbohe y'Imana avuye mu kuba imbohe y'isi, avuye Pawulo muri nk'uko nyine, kandi Mose nk'uko nyine avuye mu kuba imbohe y'ibyiyumviro byiwe ubwiwe, gushika abaye imbohe y'Imana. Kandi igihe yasohoka yari afise ubushobozi bw'Imana, kandi igihe yahinduka Pawulo, igihe ibyiyumviro bya Mose ubwiwe yarabihebye kandi yarabyambuwe acika imbohe y'ijambo rya Kristo, yashobora gusa kujyaho hose uvuga uti Kristo. Yiyumviriye yuko gucokoranwa na Kristo ari ubutunzi burengeye itunga ryo muri Egiputa. Rero yari imbohe ya Kristo nk'uko Pawulo yari ari. Nimwibuke bose uko ari batatu bari abahanuzi, murabona, kandi byasaba ko bambugwa ibyiyubahiro byabo bwite kugira ngo bacike imbohe y'ubugombe n'inzira y'Imana. Hanyuma turibuka rero yuko bari yari afise ubushobozi bwo kuboha biciye mu ijambo ryiwe, yari afise inkomezi zo kuboha ora biciye mu ijambo ryiwe, yashobora kuvuga ati ndakubohoye mu izina ry'umwami wanje amina. Farawo yagize Yosefu umuhungu wiwe Kristo agira imbohe ziwe z'urukundo abahungu biwe kandi abaha ubushobozi nk'ubwo yari afise Yohana 14:12 unyizera murabona ibikorwa jewe nkora na wazobikora kandi azokora ibi biruta rero imbohe y'urukundo ya Kristo icikya iyihaya iyihawe ubushobozi n'umwami ariwe Kristo amina ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka kandi ntabikekeranye mu mutima ariko akizera yuko avuye ica gikorwa avuze azokibona nimwaguma muri jewe amajambo yanjye akaguma muri mwebwe nimba mubohewe kuri jewe kuko we ni jambo ryiwe ari ikintu kimwe ubwa mbere na mbere ijambo yari kandi ijambo yahoranye n'imana kandi ijambo yambaye umubiri abana natwe uko yararije uyu munsi niko ari niko azokwama kugeza ibihe bidashira nimwaguma muri jewe ataha na hariya ataraha na hariya kuguma muri jewe n'ijambo ryanje muri mwebwe gusaba icyo mugomba cyose canke muvuga icyo mushaka cyose kizobabera kuno yari afise ububasha nimurabe imbere y'uko asohoka ategerezwa gusohokanwa akamubwa kandi ibintu bikeye byategerezwa gukurwa kuri we imbere y'uko yashobora guhura n'umwami wiwe murabona yo rimwe na rimwe imana ishobora imana isohora abantu bayo muri ubwo buryo ikabakura ko ubwo bwabo ikabereka yuko badashobora gukora ibyo bashaka gukora murazi ibyo nshaka kuvuga ntibari mu mwitegembyo wo gukora ibyo bipfuza imbere yuko bashoboye kwinjira mu bushobozi bwuzuye no kuba imbohe z'urukundo za Kristo bategerezwa gukurwamo ububi bwabo maze rero bagashikanwa rimwe na rimwe ibajyana mu bugaragwa kugira ngo ikore uko ibakure ko ububi bwabo kandi ikibakurayo uwasizwe kugira intego yabageneye murabona ibyo nshatse kuvuga bene data turi mu gihe cy'iherezo mwibuke ibindi bihe byose ibyo yakoze mwibwire igihe cyose yategerezwa gufata umuntu ikamugira imbohe yayo kwiheba ubwiye bwayo yategerezwa guheba ibintu byose yarazi akibagira ubumenyi bwiwe bwose ibintu byose kugira amenye ubugombe bw'Imana no gukurikira Imana ndashobora kukurikira ikintu cyari cyo cyose umuntu yakoze n'Imana mu mwanya umwe birashushanye birahushanye cyane kimwe n'ikindi ntushobora kuburiko uragenda mu buseruko no mu burengero no mu mwanya umwe ntushobora kuburi kuraja iburyo nibumbamfu igihe kimwe ntushobora kuba uri kurakora iciza n'ikibi mu mwanya umwe ntushobora kuburiko urakurikira umuntu n'Imana mu mwanya umwe oya mugenzi utegerezwa kuburi kurakurikira Imana cyane kuburiko urakurikira umuntu ubu rero nimba uri kukurikira Imana ukaba waritanze ku Mana rero ucucike imbohe y'iyo Mana y'iryo jambo y'uwo bugombe ntibiraba icyo kintu cy'iki kintu kivuga ucucika imbohe kuri ryo nimwumvirize turi mu gihe cy'iherezo kandi noshoboye kuvuga ibi no kwicisha bugufi no kubaha mu gihe iyi minuti ibiri ya nyuma iri kwira irarangira nimurabe iby'Imana kubwanje izokora kandi itegerezwa gukora kandi izokora muri iki gihe cya nyuma ni ukurondera igikoresho kubwigenya ategerezwa kuronka igikoresho kugira ngo akubite ubutaka umurimyi wese igihe agiye kwimbura ategerezwa kugira igikoresho akoresha mu by'ukuri ategerezwa kugira urukero rukarishe cyane ikintu nk'icyo igikoresho kanaka kugira akubite imbuto kandi ibyimburwa bireze Man, dufate mu kiganza cyawe tugira abakuru abakozi baboshwe n'urukundo rwawe dukoreshe nk'ibikoresho kugira ngo tuzane ugutahura kuri iyi si yavumwe yuzuye ibyaha tubayemo uno munsi yuko Yesu Kristo ari wa wundejo uyu munsi n'ibihe bidashira je ubwanje mana reka mbimbohe naho bene data bose bompeba naho abagenzi banje bose bompeba nshaka kubimbohe Yesu Kristo n'ijambo ryiwe kugira mbashe kubohe kwa kujambo ryiwe biciye muri mpemu yera kugira mbone mpemu yera shitsi jambo ry'Imana biciye muri bya bintu nyene yavuze ko yotegerejwe gukora nshaka kuba imbohe ya Yesu Kristo dusenge ndibaza muri iri joro mu gihe twunamitse imitwe yacu nimba cya cyifuzo dufise cyo kuba ikindi kintu kanaka cyangwa n'imiburiburi kintu twoshoboye kwiyumvira kandi ikintu kanaka cyo kwikunda nibaza nimba tutoshobora gusa kumera nk'aba bishira ku ruhande ndibaza nimba umusore kanaka ngahari no joro araba impande zose akavuga ati nzoba ndi nakura ninakura nzoba ikintu kinaka kinaka nibaza nimba woshoboye kumva ubugombe bw'Imana bugenda genda mu buzima bwawe hanyuma uvuga uti oya oya ndandanda nibyifuzo byanjye ubu biratakaye muri iyi minsi mikeye iheze mpe mugera yariko avugana nanje nsha kwishikanira Imana kugira ngo mbe igikoresho gikubita muri iki gihe cy'iherezo umukobwa kanaka akiri muto yashoboye kuba afise ibyifuzo byo kuba umwigeme w'ingeso nziza kandi cyane n'imiburi y'iburi kuba umukobwa w'akaranga cyane nkumbura umunsi umwe kugira Hollywood akazi cyawe ndibaza nimba utoba ushaka gushira icyifuzo cyawe mu nyonga z'Imana n'ijambo ryayo wumva guhamagara kuvuye ku Mana mu bugingo bwawe Imana irazi icyuma ndibaza nimba hoba hari umukozi w'Imana hafi umukozi kanaka cyangwa undi mukozi ahantu anaka mu ishengero niho cinjira ngaha mu kanya gatoyi gaheze si sinzi igice kimwe cya gatatu cy'abantu bicaye ngaha rino joro ariko nda abantu bakeye bari kurushi ngaha ndiyumvira nimba boshoboye kuba umuhoshoboye kuba umuntu yoshatse kuvuga ati sindajwe ishinga n'ibyo umuntu wari we wese avuga ndi mbohe y'Imana ubu ngiye kwigisha ijambo ryayo atakabuza sindajwe ishinga nimba idini ryanje rimpaye ahanze nzokumana ijambo ngiye kubikora ibyo ngomba ni ubugombe bw'Imana ubugombe bw'Imana n'ubugombe bw'isubugoni ubugombe bwanje ngiye kuba imbohe ya Yesu Kristo kubw'ubuntu bwiwe n'ubufasha bwiwe nzobikora byiyumviro ko mu gihe twunamitse imitwe yacu nibangahe bafise icyifuzo icyo cyifuzo rino joro murashobora gushyira amaboko yanyu hejuru nguko kwanje nanje ndahebye byose mu gihe twunamitse ibihugu buhoro buhoro ubu mu gihe byiyumviro rero mu gihe dusenga ndahebye byose ndahebye byose byose kuri wewe mucunguzi wanje mwiza ndahebye byose ushaka gusigura ibyo nshaka kuba imbohe nda mfata mwami njana mu nzu y'umubumbyi rino joro umenagure hanyuma umubumbyi ugira kane kuri wewe mucunguzi mwiza ndahebye byose data wo mwijuru mu gihe indirimbo ibandanya kuvuga niyumvira yuko ari byiza muri uno mwanya yuko noshobora guhagarika iyi ndirimbo no kuganira nawe akanya gatoya mu gihe abantu bariko bariyumvira bati ndahebye byose data dushoboze dukore ibi nkuko akagukobaye akaryo kacu kanyuma kubikora reka tuze mu bwitonzi tuza mu meza y'umwami nkuko byamye n'imvune zimesuye ubugingo bwejejwe ubugombe butunganye icyifuzo kiroranye kwishikana ubwacu kandi reka Imana ifata ijambo ryayo ishyira ibyiyumviro byacu hamwe naryo ijambo ry'Imana kandi reka mpemu yera adufata ubunyene mu gihe twumva ikiziriko gikora ku mitima yacu ati guhera iri joro ndabafatiye ku ijambo ryanyu rero ntimwiyumvire ibyiyumviro byanyu nimwiyumvire ibyiyumviro byanje mwiyumvire ubugombe bwanje nzobarongora Mana ubituronse kugira ngo bibe imigenderanire n'Imana kuri umuntu wese muri twebwe abo bantu bakiri bato bicaye ngaho umugabo n'umugore we wiwe n'abandi bagiye kwabirana hari abatama bicaye ngaho abakozi b'Imana bagenzi igihe kirekire kandi mwami ngaha hari mwene data Neville jewe ageze hejuru y'ingazi y'ubuzima iminsi yacu iri kwiraharurwa ubu intambuko zacu ziritonderwa kurusha izo twakora ubwa mbere turaraba neza aho duhonyora ntitumenye neza aho duhonyora mu buryo bw'umubiri atari nkuko twari ubwa mbere ariko mwami mu gihe tubona yuko ubu bugingo buka buri kuburarengana kandi atantambuko yacu nimwe twotera neza tudafashwe ukuboko rero mana dufate mbega urabikora fata imitima yacu n'ubugombe bwacu mu kiganza cawe kandi utureke ducike imbohe z'ijambo za Kristo rino joro reka tubeho ubuzima buheshe Imana icyubahiro ngaha reka aba bagore bakiri bato aba bagabo bakiri bato abahungu n'abakobwa batanga ubugingo bwabo mwami kandi reka ibyiyumviro byabo bicike ibyiyumviro byo gukorera Yesu Kristo kandi reka duhinduke imbohe z'umwami n'ubugombe by'Imana bidushoboze mwami nibyo nzi gukora gusa mwami aya majambo matoyi acikagurika kandi ndizera yuko uza kuyashira hamwe neza kuko aha harashushe kandi abantu bashaka kumviriza ariko harashushe kandi benshi bategerezwa gutaha maze baje gukora hakiri kare ariko reka izo mbuto zibe mu mitima yabo imbohe muje muhira iwanyu mubwira umugore mugiheba imbere y'uko bitegurira gupfukama no gusenga kuri uno mukinga mo canke uno mugorobi ruhande igitanda barabana bavuga bati mukunzi nibiki kuvyerekeye ibyo ari no joro bega tumaze kuri nduhe za Kristo mu bugombe bwiwe canke dukorera mu bugombe bwacu reka bagabo bakiri bato n'abagore bakiri bato ahantu hose cane abumvise ubutumwa ari no joro bibaza ibyo bibazanye ne bati mbega nuba nshaka gucika imbohe mpebe ubuzima bwanje kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburokora data turazi yuko ari kuba imbohe yawe gutakaza imyitwarire ko yacu ibyifuzo byacu kugira ngo turonke ibyawe maze turonke ubugingo budashira bidushoboze mwami ikintu kimwe gusa nzi ni ubu ukubuhebera rero mu kiganza cyawe kandi reka bucike ubufisi ibyamwa byinshi kandi buzane ibikoresho bihambaye kubw'iyi mburwa ry'igihe cy'iherezo abagabo n'abagore abahungu n'abakobwa bishikanye kubw'ubugombe bukwiye bw'Imana hanyuma bacike imbohe za Yesu Kristo mu rukundo rwiwe baboshwe n'iminyoroyoro y'urukundo rw'Imana turi muri Kristo tubisabye mu izina ryiwe ndahebye byose nimuze ndahebye byose ndahebye byose ndahebye byose byose kuri wewe wanje nimuze tubivuge kandi mu gihe duhumirije kandi amaboko yacu ari hejuru ndahebye byose ndahebye byose byose kuri wewe mucunguzi wanje mwiza ndahebye byose rero nimba dushobora kunamika imitwe yacu kandi mbere yo kuririmba indirimbo yo gutandukana yafata izina rya Yesu hamwe na wewe ndasaba yuko uyu mwene data ngaha ndibagiye izina ryiwe wa mushiki wacu yashinze intahe kubyerekeye iyerekwa ry'umwiza utwikira kiyakize kandi nimwibuke igihe nitegereje nyuma uwo mwitwikiro wari wagiye ukwizera kwiwe kwakoze ibyo wadusengera mu gihe dutandukanya sibyo mwene data kandi udusabire imigisha y'Imana ibe kuri twebwe.